Bisous d'Amérique. Bisous d'Amérique arriba andanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe inshuti muduteza amatwi muri kumwe muri aka kanya na Fidel Nyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se ikaze muri aya makuru yo hirya no ku isi no mu biyaga bigari dore ingingo z'ingenzi. Mu Burundi abashinga amateka bamwe na bamwe basanga mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungo.
Ikindi twabonye ni uko hari ukwihika mu kigiza. Iyo izo nka iyo izo mpene bazisanze ku mitumba harimwo abaca bihika mu kigiza bagatangisha amafaranga benizo arenze urugero.
Uwo ni Juvenal Ndayiragije umwe mu bashinga amateka mu Burundi bado mu rutoki ku bintu bita agatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa. Umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda wagenye president Yoweri Museveni ku buseruke mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2021.
Perezida w'u Burusiya yavuze ko ashobora kurasa Amerika iramutse ishinze misile mu Burayi.
Muri Siriya amakamyo yavanye uno munsi kwa gatatu abasivile mu gice cya nyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakamyo yavanye uno munsi kwa gatatu abasivile mu gice cya nyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu muri Siriya. Amakamyo agera kuri indwi yatwaye abo basivile abavana mu gisagara cha Baguz. Ni mu gikorwa cyo kubandanya gukura abasivile mu gisagara cha Baguz mu gihe abagwanyi bashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko begereza icyo gisagara. Ivyerekeye igitigiri cy'ukuri cy'abantu bashoboye kuva mu gisagara cha Baguz uno munsi wa gatatu canke abasivile bakiri muri icyo gisagara ntibitomoye. Inteko ziyobowe n'abakurdo muri Siriya zagabishije ku nshuro ya nyuma abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu ko bo kwishikana imbere yuko zigira igitero cyo kubatuza mu gisagara cha Baguz. Abategetsi bajeje barateka ka muntu bishyira hamwe mpuzamakungu ONU batangaje ku munsi wa kabiri ko batewe amakenga n'imiryango igera ku 200 igifatiwe mu gisagara cha Baguz. Bavuga ko abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu ariko babuza abapfasoni n'abana kuva muri icyo gisagara. Inteko z'abakurde zimaze igihe zigwanye abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu zibifashijwemo n'inteko za Amerika zikaba zivuga ko ziteze gutsinda burundu uwo mugwi mu gihugu cha Siriya mu mpera z'indwi.
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko ashobora kurasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ishinze ibisasu bya misile mu Burayi n'ibihugu izaramuka ibishinzemo. Yabitangaje mu ijambo yagejeje ku baturage imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye i Moscow. Yabivuze ahereye ku cyemezo cya Amerika cyo kuva mu masezerano yo mu gihumbi 1987 n'amasezerano yo mu gihumbi 1987 u Burusiya bwari bufitanye na Amerika yabuzaga ibi bihugu byombi gutunga misile zishobora kurasa kuva kuri kilometero 500 kugera kuri kilometero 5,500. Nyuma ya Amerika, Putin nawe yatangaje ko Burusiya nabwo butazakomeza kuyubahiriza, nyamara ibihugu byombi byahoraga biregana ko byagiye biyarengaho. Putin yavuze ati Amerika nishinga misile mu Burayi zizaba zugarije u Burusiya kuko zishobora kurasa Moscow mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 12. Gusa nabo bakwiye kubara bakamenya neza umuvuduko naho misili zacu nazo zishobora kurasa.
Radio ya Amerika Washington DC. Tuza muri Afrika ho muri Uganda, komite nshingwa bikorwa y'umugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mvunyapfunyo NRM yagenye president Yoweri Museveni ku userukira matora ya president yo mu mwaka w'2021. Iyo komite yatangaje no munsi wa gatatu ku rubuga rwayo rwa Twitter ko bifatiye ku buyobozi bwiza bwa perezida Museveni mu kiringo ciwe cyo muri iki gihe imusavye kuyobora umugambwe NRM mu mwaka w'2021. N'inyuma yaho mu mwaka w'2021 Museveni azo kwitoza mu kiringo kigira gatandatu. Mu mwaka uheze Sentare yarashigikiye itegeko rikura inzitizi ku myaka umukandida atobarengeje kugira itoze kuba perezida. Ivyo vyahaye Museveni uburenganzira bwo gusubira kwitoza. Yataba iryo tegeko Museveni afise imyaka 71 muri iki gihe ntiyoshoboye gusubira kwitoza. Perezida Museveni acuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'umutekano mu karere. Yafashe ubutegetsi inyuma y'intambara mu mwaka w'1986.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radio.com mukurikire aya makuru turimo tubagezaho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibipimo bitatu bitandukanye byerekanye ko abaturage benshi badashyigikiye iteka rya President Trump rishyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu. Icya mbere cyakozwe n'ikinyamakuru Politico na Morning Consult byo muri Amerika cyatangaje ko abaturage 51% badashaka iteka rya Perezida Trump. Icya kabiri n'iki kinyamakuru Half Post n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi cyitwa YouGov cyerekana ko abaturage 55% batarishyigikiye. Icya gatatu cyakozwe na Radio NPR, National Public Radio, Radio Television PBS n'ishuri rikuru ryitwa Marist kigaragaza ko abaturage 61% batishimiye iteka rya Perezida Trump. Byose bivuga ko abatarishyigikiye ahanini arabo mu ishyaka ry'abademokrate n'abatagira ishyaka babarizwamo, mu gihe benshi cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump bo barishyigikiye. Perezida Trump yaciye iteka ry'ibihe bidasanzwe kugira ngo afate amafaranga atanyuze ku nteko ishinga amategeko yubake urukuta ku mupaka wa Amerika na Mexique. Avuga ko uru rukuta rugamije gukumira icyo yita icyorezo cy'abimukira binjira muri Amerika mu buryo bw'amagendo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya bitangaza ko gutana mu mitwe gushasha mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko birenga ku masezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Izo mpande zisaba ko gutana mu mitwe kuhagarara bidatevye. Itangazo vyashikirije hamwe uno musi kwa gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Norvege zatangaje ko gutana mu mitwe mu micungara w'igisagara cya Yei birenga ku buryo bugaragara ku masezerano yo guhagarika ingwano yatewe ku igikumu mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2017 n'amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu hagati ya Leta ya Sudani n'imigwi itari mike igwanya ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda mu mwaka weza w'2018. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryatangaje mu rwiheze ko gutana mu mitwe hagati y'inteko za Leta n'umugwi ugwanya ubutegetsi National Salvation Front kwatumye abantu barenga bagera ku 13,000 bava mu zabo, abandi bagera ku 5,000 bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ko gutana mu mitwe gushasha gushobora kugiramira amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu manuko, gushobora kandi kugabanya icyizere cya Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya hamwe n'izindi mpande bikorana ku bijanye no kugarukana amahoro muri Sudani yo mu manuko. Tubibutse ko mubandanya kumviriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho uyu kumunsi wa kabiri ejo inama ijeje umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijyanye n'itegurwa ry'amatora yimijije mu mwaka w'2020 mu Burundi. Iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu cy'u Burundi bitigeze ritera intambwe. Mumenyesha makuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu bihugu cy'u Burundi, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni ku Burundi mbere y'inama ijejwe umutekano ku isi yemeje ko kuwa 15 ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe SNL w'abatavuga rumwe na Leta gukorera ku mugaragaro. Ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye no kudakumirana ku rubuga rwa politiki mu ntumbero yo gutegura amatora urikemwo bose mu mwaka wa 2020. Kindi Michel Kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawo ariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rugendo yagize mu Burundi kuva ku igenekerezo rya 20 gusha kujya 29 ukwezi kwa mbere 2019 mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kugira yemeze kwishyiramo mpuzamakungu ONI rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'Abarundi. Kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze u Burundi kandi ko ari byo bizotuma tunganywa amatora meza mwaka wa 2020 hubahirije amasezerano y'amahoro y'Arusha naho yemeza ko atakira va muri izo biganiro asaba impande zose gushira ingufu hamwe kugira abone kumwumvikana intumwa idasanzwe ku Burundi y'umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'abarundi ko umufasha mu biganiro Benjamin Mkapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye na yumuhuza akaba ariwe perezida w'igihugu cha Uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu mujyango wa karere ka Afrika y'ubuseruko bakiriye icegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandane. Kafando yemeje ko inama ya karere yashinze igikorwa cyo guhuza abarundi abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda hamwe na Kenya kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu bya karere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ibiganiro bihuza abarundi. Iyemererwa ry'umugambo tavuga rumwe na leta urongowe na agatongwasa byarashimwe n'abatari bake. Ikigo cy'Ubufaransa gikabona ko amatora ahurikiyemo bose ari yunzirira ya demokarasi ariko ikanegura ko ibijanye n'agateka ka muntu bitifashe neza awuserukiye Ubufaransa akagaruka ku ngingo ya leta y'ukugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU biraba iby'agateka ka muntu mu Burundi. Igihugu cy'Ubwongereza cyo cyemeza ko hari bitifashe neza mu bijanye n'agateka ka muntu. Ibyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira. Ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho iby'umutekano muke byatandukiriye akarere Burundi burimo. Aho userukira ico gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'abarundi vugwa mu turere tw'ubumanuko bwa Kivu mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe u Burundi pana n'igihugu cy'u Rwanda bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha. Uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'u Burundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu mbere n'u Burundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu byigwa muri iyo nama. Eka n'uwaserukiye igihugu cy'Ubushinwa abona ko Burundi butekanye akavuga utwigoro dukogwa two gusubiza hamwe abarundi agasaba ahubwo ko amakungu yofasha Burundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko amakungu yo kubahereza ubwigenge bw'igihugu cy'Uburundi. Uwaserukiye igihugu cy'Uburundi yabwiye abari aho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa 2017 hatangujwe ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi. Aha yagarutse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma isungwa amategeko kugira amatora ya 2020 azakogwe mu mutekano kandi atabakumiriye. Albert Shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azobahereza ibiringo byiwe mu mwaka wa 2020 n'uwundi mushasha azobatowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva Burundi bwikukira mu mwaka w'1962. Uyaserukira Burundi agasaba ahubwo ku bihugu byafatiye ibihano Burundi byotezura kuko arakarenganyo mu guhonyanga amategeko yo gushyigikirana kw'ibihugu. Nayo kubijanye n'ibiganiro Burundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko bugahakana basaka kwivanga canke gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi. Shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotogwa n'abarundi. Ibujumbura Remunzimana ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Rwanda aho urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwasomye urubanza rw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruvuga ko cyamunara y'imitungo yarwo ikurikije amategeko. Umuryango wa Rwigara rero watsinzwe uvuga ko urukiko rwabogamye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru.
Bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumi umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru asoma icyemezo. Mu baregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko ahubwo hagaragaye ko nyakwigendera si na Paul Rwigara. Maitre Jambier Rwagatare wunganira uruganda aravuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara. Akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere y'uko cyamunara ibaho. Avuga ko umuhesha w'inkiko Habimana yashyiriye Anne Rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya Mageragere kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo. Abunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo. Urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira Anne Rwigara itangazo azo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka ushize. Mu cyemezo cy'umucamanza nta na hamwe yavuzemo Anne Rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko ahubwo yavugaga Diane Rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza. Yavuze ko kumashyira hamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo. Yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita anyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya cyamunara kanga kurisinya. Umucamanza yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko asanga cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe, yanze ko cyamunara itagomba guteshwa agaciro. Kundi shyizingana na miliyoni 10 z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo, umucamanza yavuze ko ntazikwiye. Yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari yikwiye kugira ikigenera birega kuko ngo yabashoye mu manza. Umucamanza bura gatongo arangize gutangaza icyemezo hahise hazamuka amajwi amwiyamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa Rwigara, abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara. Bagiraga bati Yesu we, yewe yewe yewe. Umucamanza yategetse ko uruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana bumwe 1500 by'amafaranga, yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta, maze ahita haguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta. Madame Mukangema Nadirine Rwigara umugore wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara, uruganda rw'itabi rwatejwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya 90% by'imigabane, hanze y'icyumba cy'urukiko ariyumiwe.
Ntabwo nabona icyo mvuga, birenze kubabara no guseka.
Gute?
Kuko igihugu cyitwa ko gifite demokarasi ngo kirashaka iterambere ry'abaturage, nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo, baba tesha umutwe, babarindagize mu manza zitagira iyo ziva n'iyo zijya. Ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu batimitwe, ariko ntayo tuzata mu izina rya Yesu. Ntiritariri ryarakeye, gusa biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza, ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano, ibiriho ni agahoma muntu.
Madame Adeline Rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera.
Nabo sibo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akabazi neza ibyo yize, niba koko barize. Sigaye nibaza niba baramwise, nibaza abategekaje wabarize, sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose. Niba twari dufite ubutegetsi bushyira gukuri bushyira mu gaciro, ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi. Niba baramwize ntacyo bizi. Kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba. Nta mategeko akora muri iki gihugu, ibyo birazwi, nta muntu utabizi, ariko mu ijuru hari Imana.
Umugore wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra, gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Ntabwo tuzacika intege mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ibona abantu babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri 2015 twicaye duhanganye n'imanza zitariho, nubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage ibintu byacu byose barabihagaritse. Hariya barasahura, baradufunga, baratubuka, baradusenyera, baricya. Ntabwo tuzacika intege rero, kuko ibyo twirukaho twe nta mahugu arimo ni byacu, twarabikoreye, ntituringurukira, turi bakavukire b'icyo gihugu.
Iki cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 hagurishwa izina ry'uruganda, abakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni 75 z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuzaho kwa Rwigara imisoro ikabakaba muri miliyari 6 z'amafaranga. Muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura asaga miliyari 3 ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira. Bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere, kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa. Akabagira ubusaje bw'i Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi ku muhingamo uweje kwa kabiri umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije Juvenal Ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga mateka ku nteguro y'itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu gihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Abashinga mateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa, abo bakabagiriza kuragira ivyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa. Umushinga mateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga mateka badoma urutoki ku vyo bita agatotezo gakorerwa aborozi b'ibitungwa, vyaba bito bito canke ibirindi binindi.
Mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tegeko rija mu ngiro, none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba. Ikindi twabonye ni uko hari ukwihika mu kigiza, iyo izo nka iyo izo mpene bazisanze ku mitumba, harimwo abaca bihika mu kigiza bagatangisha amafaranga bene izo arenze urugero, bakishimikiza itegeko ngo twaratoye mugahita araja mu ngiro bakagitwaza ata n'ibyo bafise, bakabesha ngo niyo beri kiragitoza. Ibyo ndabivuga kuko ndabifite mu n'uburorero, mugabo henshi usangaru kwiki kamukiza uko usangari zia ndongozi zoku mituumba
undi yemeza akogatotezo kuboro zibinga ni pasikari nyabenda umukuru wina amashenga mateka atangazwa ningene haraba jeju mwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mungiro itegeko risigaje imyaka itatu kugira rije mungiro warongoye inama nshinga mateka afite icyo asaba umushikiranganje ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije
nakora umushikiranganje twebwe nk'abaserukira bene igihugu nta na rimwe tuzicara hano zosasa ngaha mu ngoro tuje gutora itegeko bikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno muzi umunyagihugu ariko araragira pene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba mwarabyumvise mu nama nshinga mateka barabitoye twasabereye gukorana n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura nitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rijya mu ngiro mugabo uyu muntu ataritegura bamuha amahoro
umushikiranganje Deogide Rurema nabo nyine ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashyirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira aboneka umuturamo
ibi bicanye narya tegeko cyo korora mu mpongore n'ukuri no demesha abashinga amateka yuko atanzu irikirasha mugabo ashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe urinyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwariko rero muvuze y'abaganga b'ibitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twaravye harimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa
ivyo guha ibihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashingamateka bashikirije ko bivugwa cyane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge na Makamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integoro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbo w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganje ajeje ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe icyo naco rico kugwiza ibigo byo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu byaharurwa kurushi umushikiranganje Deogide Rurema yanamenyesheje abashinga amateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko umushikiranganje abivuga Bujumbura Evariste Zikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abakozi bacunga inyubako z'igisata cya leta kijejwe ingenzi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu bamaze imyaka itatu n'amezi atandatu batabona agashahara izo nyubako bacungereye zubatse mu gice kiri mu ntara ya Muyinga muri komine Buhinyuza Jean Bosco Ndarurinza araduha ibindi kuri inkuru
ahani kuri kaze yakeye
turi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu ahitwa mu Gasave muri komine ya Buhinyuza muri ico kibanza hanyuba ko azari ko zitegurirwa kwakira ingenzi umwe mu bayobora ingenzi muri ugo ruhongore arasigura uko ico kibanza cyari gitunganijwe
zijya zine rero zikurikira nizo kampingi loje nyezina uko bategerezwa gushiramo amahema atondetse iri yasambutse hepfo nayo numva bavuga yuko ari piscine mugabo piscine numva portable je nta niyo ndabona
kuva mu mwaka wa 2011 cyo kibanza gitegurwa inyubako azagashyiro zigaduzwa nta murimo uraharangurirwa uko biboneka ibikorwa byo kuhatunganywa byakiriwe hagati agashahara karanahagarara kubahacunga uyu n'umwe muri bo
bwa mefara abakozi ba demuko mu nyuma rero tushaduhinduka tujya mu bushikiranganje bw'ubudandadi tukaba twe dukukira igisata bita ent aricyo turizimu kuva icyo gihe 2013 kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganje dukorera ubwo 2013 2014 kugeza 2015 umushahara waraza mu mategeko ni ukuvuga
kubitariki 10 z'ukwindwi 2015 umushahara kuva ico gihe kugeza uyu munsi ntawo turasubira kuronka kituzi impamvu kumuri bazishobora kutaturungikira ako gashiruka gute
uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoreje telefone bishuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi yamara ntashobokoye nkuko babivuga asaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu mino
amarira y'ibyiyumviro kuba turabakoze imyaka 3 n'amezi 5 ndatumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye habuziki ngushikira ngandi gutwagwa na leta y'u Burundi leta y'u Burundi n'icyo umukuru w'igihugu akaba yitwararitse inzego zose tumuze ari se barundi rundi kibazo cyacu ho kigeze kiyeze mu biganza by'ibintu twasaba ko bogira ubu buzima bwacu imiryango twahebye ntitugisuma kirundi karasi
kuba icyo kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kama bw'igihugu rwa Ruvubu ubwa mbere hari kibazo cy'imibano Marc Bakundintwari umuyobozi w'ugo ruhongore kama
nabaza bakora ibikorwa byo ngaha amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngaha usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi ko bakoze ibikogwa bikagenda bicanze barakwega kwegana ingorane mu bijanye n'imibano yabe ne gihugu mwaho bakoze barakoze ngaha batahembwe usanga bica bitutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso yabe ne gihugu ari ngaho abona twe turongoye parike akabona menga nitwe dukwiye kubatunganiriza ibikogwa byabo kandi twebwe natwe iyo oyente ukubiri kwatunganiriza kuko usanga twe tuba tutabizi
uwo muyobozi ashikiriza amakenga ku mutekano w'ibimaze kubakwa
tukagira ubwoba canke n'ingwane nyinshi cyane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariho nk'abantu baturiye parike asanga umuriro uciwihitana izi nyubako tukibaza umuntu aravye agahombo kobaho ko bari kanini ya cyane twe tugasaba yuko ONT yoshiramo mwinguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibikorwa byatanguye ngaha bihere
ikigo cya leta kijejwe ingenzi kimyesha ko atamasezerano y'akazi bagifitanire nabo bakozi babiri Emmanuel Nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza bya kiringenzi muri ico kigo avuga ko abakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashyirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka icyo kibanza kitigeze gishyikirizwa leta uwo murongozi amyesha ko ayo mashyirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore kama rwa Ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa cyatanguye cyosozego imuyinga muraruko gushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twashobafitiye kuri isaha yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije amakamyo yavanywe no munsi kwa gatatu basubire mu gice cy'anyuma kiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kisilamu mu gihugu cya Siriya amakamyo agera kuri indwi yatwaye abasivili bavana mu gisagara cya Baguzi
Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko ashobora kurasa leta zunze ubumwe za Amerika iramutse ishinze ibisasu bya misile mu Burayi n'ibihugu izaramuka ibishinzemo Putin yagize ati Amerika nishinga misile mu Burayi zizaba zugarije u Burusiya kuko zishobora kurasa Moscow mu gihe kiri hagati y'iminota 10 na 12 gusa nabo bakwiye kumenya yuko dufite misile zirasa kure kandi zihuta cyane
mu gihugu cya Uganda komite nshingwabikorwa y'umugambo uri ku butegetsi National Resistance Movement NRM mu Nyamfunyo yagenye Perezida Yoweri Museveni kuserukira mu matora ya Perezida mu mwaka w'2021
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibipimo bitatu bitandukanye byerekanye uyu munsi ko abaturage benshi badashyigikiye iteka rya Perezida Donald Trump bishyiraho ibihe bidasanzwe mu gihugu byose bivuga ko abatari shyigikiye ahanini ari abo mu ishyaka ry'abademokrata n'abatagira ishyaka babarizwamo mu gihe benshi cyane bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya Perezida Trump bo bemera iri teka Perezida Trump ashaka gukoresha kugira ngo afate amafaranga atanyuze ku nteko ishinga amategeko noneho yubake urukuta ku mupaka wa Amerika na Mexique avuga ko rugamije gukumira icyo yita icyorezo cy'abimukira
Amerika n'ibihugu bicuditse by'Iburaya bitangaza ko gutana mu mitwe gushasha muri Sudani yo mu manuko birenga ku masezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Amakuru rero n'ibiganiro twatwe bafitiye kuri isaha kuri Radio Ijwi y'Amerika niho bigarukiye. Dushimire engineer Peter Handley ya dufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara ya dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikrofoni kama mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza, murakarama.